Iyi ni Radyo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranirwa i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Fidel Niyongabo. Abarundi barenga 300 baherutse guhunga igihugu bariko barasaba ubuhungiro muri Republika ya Demokrasi ya Congo.
Nkabana je ngamwisange mvuye mu Burundi ahantu bitigihanga bagize batwaka amatongo muri Rukoko na Mataba no ku mucanga barahatwaka bamaze kuhatwaka tuburiyo tuvane tujisha tufata gahinga ko kuzino.
Abo ni bamwe muri abo Barundi baherutse guhunga igihugu cy'u Burundi. Abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu buseruko bitavye inama ku gihugu cya Republika ya Demokrasi ya Congo irongowe na Perezida wa Angola João Lourenço afarikanije na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari we arongoye ishyirahamwe EAC ryo mu karere. Imyenike mu Budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku by'umutekano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari mu bitabiriye iyo nama iriko iba ku buhinga bwa none aribwo bukoreshejwe. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uno munsi kwa gatanu wahoze ari umuzamu acungera ambasade y'Abongereza mu Budagi sentare y'i Londres yamuciriye igihano cyo gupfungwa imyaka irenga 13 kubera yatanze amakuru y'ibanga ayaha Uburusiya. Ibindi kuri inkuru na Team Ishimwe.
Uyu mugabo witwa David Belantin Smith w'imyaka 58 y'amavuko yahamwe n'icyaha cyo kugurisha amakuru y'ibanga kuko yishyuwe ibyiswe ubuhemu. Smith yari umuzamu wahoze arinda ambasade y'Ubwongereza i Berlin mu Budage. Iki cyaha Valentine Smith yahamijwe yagikoze imyaka irenga 3 atarafatwa. Iki gihe cyose Smith yakimaze yegeranya impapuro zarimo amakuru y'ibanga rikomeye harimo n'ibarwa yarimo ibintu bitagombaga gusohoka abaminisitiri bo mu Bwongereza bandikiye uwari minisitiri w'intebe icyo gihe Boris Johnson. Umucamanza Michael Wall yavuze ko ibi Smith yakoze yabitewe no kudakunda Ubwongereza no kuba afite ibitekerezo bishyigikira Abarusiya. Yagize ati "Nizeye ntafite ugushidikanya ko ibi byaha wabikoze ushaka gufasha Uburusiya kandi ugambiriye gusenya inyungu z'Ubwongereza kuko bakwishyuye ngo ukore iby'ubuhemu." Abategetsi benshi b'Abongereza bakurikiye uru rubanza nyuma yarwo bumvikanye bashimangira ibyavuzwe n'umucamanza ko uyu mugabo ari bihemu kandi adakunda Ubwongereza. Smith yafashwe mu kwezi kwa munani muri 2021. Icyo gihe inzu ye iri ahitwa Potsdam mu Budage yarasatswe afatanywa kuma kabika inyandiko, amafoto n'udutabo twa pasiporo z'abadiplomate byose yagiye afotora mu biro by'abategetsi bo mu Bwongereza. Smith yabwiye umucamanza ko ibyo byose yabikoze yasinze kandi yabonaga arimo gukora ikintu cyiza. Gusa umucamanza yamubwiye ko ukwicuza kwe ntacyo kuvuze kuko nta mpuhwe akwiye kugirirwa.
Urakoze team kuri iyo nkuru. I Munich mu Budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku by'umutekano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari mu bitabiriye iyo nama ariko hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Ibikuru bikuru byo mu byo yashikirije mu ijambo ryiwe tubibaze mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Mu ijambo ryiwe yashikirije kuri video, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye indongozi z'isi kwihutisha umugambi wo gushigikira igihugu ciwe mu vya gisirikare. Yagize ati "Ni ngombwa ko twihuta, ni ngombwa ko tunyarutsa gushira mu ngiro amasezerano yo kudufasha mu vya gisirikare tukaronka ibigwanisho vyo kuburizamwo inguvu z'u Burusiya. Agakiza k'igihugu cacu kari mu kwihutisha umugambi wo kudutabara." Mu ndwi imwe rudende, umwaka uzoburumanye Uburusiya butanguye gutera Ukraine biruko mu gihe atakimenyetso co gucureha kw'intambara cibonekeza hagati y'ivyo bihugu bibiri. Amakungu arimwo na Ukraine ubwayo akeka ko igenekerezo rya 24 uku kwezi kw'isabukuru y'umwaka umwe w'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, Uburusiya buzogaba imvura y'ibitero ku butaka bwa Ukraine. Hagataho abahinga basanga amahigwe yo guheza iyo ntambara biciye mu nzira ya kidiplomasiya ateragabanuka. President wa Ukraine mu ijambo ryiwe ry'uno munsi kwa gatanu yongeye agira ati "Uko biri biragoye kwizera ko Ukraine izotahukana intsinzi." Ukraine kandi mwumve ko atari yo ya nyuma Urusiya busotoye nyuma yacu Putine azobandanya atera n'ibindi bihugu Chancelier w'Ubudagi asa nk'umwishura yemere president wa Ukraine ko igihugu ciwe kizobandanya gutanga imfashanyo zaba iza gisirikare iz'amafaranga n'ubundi butabazi igihe cyose bizoba ari ngombwa Umutegetsi w'Ubudagi yasabye ibihugu byose birimo cane cane ibigize umwe bwa Buraya bibishoboye gufashisha Ukraine biduga by'intambara Ubushikiranganje bwo kwivuna umwasi mu Bwongereza nabwo bukabwemeje ko amakuru bukura amasoko yabwo yo mu Burusiya yerekana ko kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine yaduka ingabo z'Uburusiya ziri hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 60 arizo zimaze kugwa ku rugamba mu gihe amaze gukomereka bari hagati y'ibihumbi 175 n'ibihumbi 200
Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo umugenzuzi w'ikigega cha leta yasavye ko amafaranga igihugu c'Ubushinwa kizobariha yongerezwa ko imiliyari 17 y'amadolari y'Abanyamerika kuyandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka 2008 ajanye n'icukurwa y'ubutare inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Tim Ishimwe
Raporo yabonywe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters uyu munsi wa gatanu ivuga ko nubwo n'amakuru akiganirwaho n'ibihugu byombi bitabujije Ubushinwa gukangarana ambasaderi wabwo muri Congo yavuze ko yatunguwe na raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta yumvikanisha ko iba ari ibintu byo kurenganya Ubushinwa nta kuri kwabyo ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwagiye busubiramo kenshi amasezerano Congo yagiye igirana n'Ubushinwa ku butegetsi bw'uwamubanjirije Joseph Kabila Ibi bikaba byumvikana ko uyu munsi Kongo iramutse isabye andi mafaranga y'inyongera kuri Ubushinwa bushora muri Kongo nta cyaba gitangaje isosiyete mu Bushinwa yubaka imihanda ya Ganiya Moshi yemeye kubaka iyo mihanda muri Kongo n'ibitaro nayo igahabwa umugabane wa 68% mu gucukura amabuye y'agaciro arimo kobalite n'umuringa Ambasade y'Ubushinwa yakomeje ivuga ko amasezerano yari yarakozwe mbere yari urugero rwiza rw'ubufatanye akiyongera ko ibyo Perezida Tshisekedi ubwo avuga ku mishinga ya Congo abwira ibindi bihugu kugeza ubu abashoramari b'Abashinwa bari bamaze gutanga miliyoni zigera kuri 822 z'amadolari kuyo bemeye agera kuri miliyari 3 ubu umugenzuzi w'imari ya leta yayongereye agera kuri miliyari 17
Umushikiriza manza wa leta ya Amerika yasavye ku imyaka y'umunyororo muri rimbyi w'umunyamerika A Kelly yaciriwe yongerwa ko yindi 25 ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane nini ntazwe
Imyaka 25 abashikiriza manza bo ku rwego rw'igihugu aha muri Amerika basabira A Kelly ikaramuka yemejwe izo bije kwiyongera ku yindi 30 yamaze gukatirwa n'ubutungane bwo mu gisagara ca Chicago kubera ivyaha byo gukorera abana ihohotera rishingiye ku gitsina vyamaze no kumwagira umuririmbyi w'umunyamerika A Kelly afise imyaka 56 y'amavuko Abacamanza bose ntibamara kwemeranya kuri iyo myaka 25 yindi y'umunyororo asabigwa azoshobora kwidegemvya aruko akabakaba imyaka 100 y'amavuko abashikiriza manza bamusabira kongerwa umunyororo bavuze mu majambo yabo ko A Kelly ari kibazo gikomeye mu kibano kandi ari umube gito yahohoteye abana benshi gucyo bumvikanisha ku buryo bwo gukumira ko asubira gukora amabi nkayo yakoze aruko umugumiza mu munyororo ubuzima bwiwe bwose asiga aje kuri nosi insiguro zigituma abashikiriza manza basabira A Kelly ibihano bikarishe zikumpapuro 37 umuburanira we asaba ko ahanishwa ahubwo umunyororo utarenze imyaka 10 akumvikanisha ko iyo myaka yose adashobora kuzoyimara mu munyororo akiri muzima Robert Kelly azwi ku izina rya A Kelly twibutse ko yavukiye mu gisagara cha Chicago aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyekanye mu ndirimbo ziwe zitandukanye zirimo ahanini I believe I can fly yakunze ku migabane itandukanye irimo umugabane wa Afrika
Tushimire bagenzi bacu badushikije aya makuru y'ijyana no hino ku isi aya makuru yose agezwe ko yo hijyana no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu veo akaburungu.com adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu mukanya dukubitire mu karere k'ibiyaga binini. Abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu buseruko bitavye inama ku gihugu cha Repubulika ya Demokrasi ya Kongo irongowe na Perezida wa Angola Joao Lourenço afatanije na prezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari warongoye ishyirahamwe EAC ryo mu karere bagarutse ku ngingo zijyanye no kugarukana amahoro mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bipfundikiye ku nama zabereye inayo mu gihugu cya Kenya hamwe n'i Rwanda muri Angola. Ku rubuga rwa Twitter ibiro nshingwabikorwa by'uwo muryango byanditse bivuga ko abakuru b'ibihugu byo mu karere bahaye imigwi itwaje ibirwanisho yose itariki ya nyuma yo kwigenekerezo rya 30 y'ukwezi kwa gatatu kugira ngo ibe yavuye mu duce no mu bisagara yigaruriye. Ubwo butumwa kuri Twitter buvuga kandi ko abo bategetsi basabye ko imigwi yose itwaje ibirwanisho itanga agahengwe buno nyene kugira abahunze ingo zabo bazisubiremwo. Kuko ku rwandiko rubivuga abakuru b'ibihugu bari muri iyo nama bagarutse no ku kibazo c'impunzi ziri mu Rwanda no muri Uganda baraheza basaba ko zitahukanwa mu gihugu ca Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Umushikiranganji ajeje umutekano n'intwaro yo hagati mu Burundi Martin Ntinteretse yemeza ko arabaserukira amashirahamwe yigenga bane bapfungiwe mu iperereza igico gihugu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Martin Ntinteretse avuga ko bahagaritswe nyuma y'amatohoza yaramaze amezi atatu akogwa yerekanye ko bakorana n'amashirahamwe atemewe n'u Burundi kandi baronswe amafaranga menshi avuye hanze y'igihugu atawuzi neza hava. Abapfunzwe n'abakenyezi batatu n'umugabo umwe bahagaritswe ku munsi wa kabiri w'iyindwi. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza.
Abagore batatu n'umugabo umwe baserukira amashirahamwe yahanira agateka kazina muntu mu Burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'icyo gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri. Odatse Habyarimana aserukira imbere y'amategeko wa PDH yahanira amahoro no guteza imbere agateka ka muntu. Silvana Inamahoro n'umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shirahamwe. Sonia Ndikumasabo nawe akaba umukuru w'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi biza amategeko wa FGB na Marie Merusabe umuhuzabikorwa muri iryo shirahamwe bafungiwe mu gashoboka igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Nkuko amasoko y'Ijwi rya Amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa, bafatiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura igihe bari berekeje mu nama yabahuza na bamwe mu bakorana i Kampala muri Uganda. Bagitabwa muri yompi abategetsi b'u Burundi nta kintu kinini bashimye kubivuga ko mugabo wa mushikanganji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano Martin Ntinteretse ubu yakuyeho impari. Yatangaje ko abahagaritswe bari bamaze amezi atatu yose bakorwa ko itohoza kandi ko bakorana n'amashirahamwe atemewe n'igihugu.
Sigihuha hari abantu bane bafashwe ku kibuga cy'indege muri indwi bari bagiye mu nama i Kampala mu Buganda. Nivyo nyine babwira n'igihugu baravuga bakorana n'ishirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bamwe bimwe bita ONG bagaca bakorana n'amashirahamwe bimwe bita societe civile amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi buryo bwinshi cyane. Twe tumaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebuke burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu ariko barabazwa ibitari bikishura amaze kubimenya. Mukabo umenye ko igihugu kirararirwa.
Ubundi akorera rimwe muri aya mashyirahamwe abiri yahagarikiwe ingozi mu buraruko bw'u Burundi ni Prosper Runyange ajejwe igisata cy'amatongo muri APDH. Umushikiranganji Ntinteretse yavuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba.
Igihugu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu kuko urinzi ujya kwinyegeza. Twese turavuga tuti ayo mafaranga uri kurazana amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose. Turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement terrorism byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwavyo. Ibyo rero babwiye ati n'urukurukuru oya si urukurukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe ingozi kandi dosi iri kwigenda neza tuzobabwira icavuyemo mu misitsi.
Mu rugendo yahoramo mu Burundi komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa Buraya yajejwe ibibazo by'agateka kazina muntu. Imon Gilmo yavuze ko akiri intamba myinshi mu gisata cy'agateka kazina muntu muri ico gihugu.
Hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu mubiganiro nagize twaragarutse ku gudahana ingorane z'amashira hamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangaza makuru hamwe n'impinduka mu butungane.
Mu Burundi amashira hamwe yigenga atari make yarataromoka nyuma y'injyane zaturutse ku kindi kiringo cyateye impari cyanya kwigendera President Pierre Nkurunziza mu 2015. Bamwe mu bayahagarariye baronderwa n'ubutungane bubagiriza kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka. Bamwe mu bagize amashira hamwe yakorera hanze y'igihugu hamwe na mpuzamakungu bakora ku Burundi bavuga ko ubu amashira hamwe yemeye kuguma ku butaka bw'ico gihugu yaba y'abarundi n'abanyamahanga atayandi masaganiriza afise atari ukwemera gukora ico ubutegetsi bwivuza harimo kuringaniza ibitigiri by'abahutu n'abatutsi bayakoramwo hisunzwe ibitigiri z'amasezerano ya Arusha avuga kugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta. Muri iyi myaka iheze amashira hamwe atari make yategetswe n'ubushikanganji bw'intwara yo hagati mu gihugu kubikora gutyo. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umushikiriza manza wa kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi kugira rimenye niba baregwa bamaze kugezwa imbere y'umushikiriza manza kugira bumvirize, ariko ku murongo wa telefone ntiyitavye. Mu butumwa bwanditse kuri WhatsApp yadusubije aturamutsa, ariko ntacyo yashimye kubivuga ko kuva President Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buroko babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga. Imbere ya batanu nta yindi mpirimbanyi yari mu nyororo mu Burundi. Icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo w'imyaka iri hagati ya 10 na 20 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga. Mu gihe hari abantu bishwe kubera icyo cyaha, ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Eroje buri ka neza, Ijwi rya Amerika.
Mugihe umutekano ubandanya kurushirizaho kuba mubi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR ryatangaje ko rikeneye imfashanyo ingana n'imiliyoni 65 z'amadolari y'Amanyamerika yo kugarukira impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino ku mugabane wa Afrika. Ishami rya ONU ryitaho impunzi rivuga ko iyo mfashanyo izonafasha mu kwitaho abanyagihugu bakenye baba hafi y'amakambi mu bihugu vyakiriye izo mpunzi. Temistocle Mutijima araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Hamwe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura na kimwe mu bibazo by'ingutu kandi bimaze igihe byo kubona imfashanyo yihutirwa, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR hamwe n'imiryango 69 ikora ibikorwa by'ubutabazi, uyu munsi batangije gahunda y'ubufasha bugenewe impunzi ku rwego rw'akarere yiswe RRP. Iyigamije gutanga inkunga y'ubutabazi yihutirwa ndetse n'umutekano ku mpunzi ziva muri iki gihugu muri uyu mwaka w'2023. Mu itangazo dukesha iri shami, muri iyi gahunda harashakwa miliyoni 605 z'amadolari y'Amerika yo gufasha impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bihugu bituranye byo mu majyepfo y'Afurika n'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo nkunga kandi nagamije gufasha abaturage baturanye n'inkambi bo mu bihugu byakiriye izo mpunzi. Kuri ubu ku mugabane wa Afurika harabarurwa impunzi z'abanyekongo zisaga miliyoni 1. Benshi muri abo basaga 479 bakiriwe na Uganda, Burundi bwakira abasaga 87, Tanzania igacumbikira abagera ku 80, aho ikurikiwe n'u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga 72. Ni mu gihe izindi mpunzi zicumbikiwe n'ibihugu bya Zambia, Repubulika ya Kongo na Angola. Igihugu cya Uganda gifatwa nk'igicumbikiye impunzi z'abanyekongo nyinshi kurusha ibindi ku mugabane wa Afurika. Mu mwaka ushize w'2022 wonyine cyakiriye abagera ku 98 bahunze ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo nk'uko HCR bivuga byatumye umubare wabo gicumbikiye ugera hafi ku gice cya miliyoni cy'impunzi z'abanyekongo zose hamwe habariwemo n'izahunze mu myaka yabanje. Inkambi zicumbikiza impunzi mu bihugu byazakiriye zimwe zaruzuye, izindi zamaze kurenza ubushobozi bwazo, kandi ibikorwa remezo by'ibanze nk'amavuriro, iby'amazi n'isukura byamaze kurengerwa, ahandi ho birahenze bikabije. Ibura ry'ibiribwa naryo ni ikibazo gihangayikishije kuko abantu bagorwa no kwigondera iby'ibanze kubera ibiciro bikomeza kwiyongera cyane biturutse ahanini ku ntambara ibera muri Ukraine. Kubw'ibyo HCR n'abafatanyabikorwa bayo barahamagarira umuryango mpuzamahanga gukora uko ushoboye ibi bihugu by'ibigwaneza byakiriye impunzi bigakomeza kubona ubufasha kugira ngo izi mpunzi ziri mu kaga zibone umutekano, amacumbi, ubuvuzi, uburezi n'izindi serivisi z'ibanze. Usibye ufasha bwihutirwa HCR ivuga ko gahunda ya RRP 2023 igamije guteza imbere ukwigira mu bukungu ku mpunzi hamwe n'imiryango itishoboye ituranye n'inkambi. Izita cyane kugufasha imishinga y'urubyiruko n'abagore mu rwego rwo kugabanya gushingira cyane ku mfashanyo. Ibibazo by'ubukungu, imibereho n'ibya politiki byari bisanzwe bihagaze nabi, byongere ubukana n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 hamwe n'umutekano ukomeza kuba mukeya kubera ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byongeye kubura, urugomo rushyamiranyije amoko hamwe n'ibibazo bikomeye by'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu biracyari intambamyi ku kuba bavanywe mu byabo batahuka mu ngo zabo ngo basubukure imirimo yari batunze. Izi ntambamyi kandi zitezweho gukomeza kongera umubare w'impunzi z'abanyekongo zihungira mu bihugu bituranye. Imbere mu gihugu naho HCR ivuga ko abanyekongo barenga hafi miliyoni 6 bavanywe mu byabo n'intambara. Mu ntara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu, ahabarurwa imitwe yitwaje intwari isaga 130, benshi mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe mu mashuri, mu nsengero, mu zahoze ari inzu z'ubuhunikiro, cyangwa se babana mu nzu n'imiryango y'abakiriye. Kuva mu kwa gatatu kwa 2022 nibura bagera ku 521 bavanywe mu byabo mu ntara kivuye ruguru yonyine.
Abarundi barenga 300 baherutse guhunga igihugu, ubu bariko barasaba ubuhungiro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, bahawe indaro mu ikambi y'agateganyo ya Sange muri territoire ya Uvira. Barega leta y'u Burundi ko yabanyaza amatongo bari basanzwe bari mamwo. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo baza bavuye mu ntara za Kibitoki na Bubanza, bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange. Bamwe muri bo twabasanzeho bakambitse munsi y'ibiti, abandi nabo twabasanze mu bihangari biri mu nkambi ndetse no hanze yayo. Aba barundi bavuga yuko impamvu bari gusaba ubuhungiro ari uko leta yabambuyeho bari basanzwe bahinga muri Mabayi ahitwa Nyarure, na Rugombo ahitwa Mbazamiduha, ndetse no mu Mataba no mu kibira cya Rukoko. Iradukunda Lydia amaze ukwezi kose ageze mu nkambi y'agateganyo ya Sange, avuga yuko yahisemo kuza gusaba ubuhungiro muri Kongo bitewe n'uko leta yatwayeho yari asanzwe akorera imirimo y'ubuhinzi mu ntara ya Bubanza.
Nkabana je ngaha mu Sange mvuye mu Burundi ahantu bita Igihanga, bagize batwaka amatongo muri Rukoko na Mataba no ku mucanga barahatwaka. Bamaze kuhatwaka tuburiyo tuvane tujiye iyo ducingero y'abana ishatu fata gahinga ko kuzina iyo ahanye na hamubona tugorewe.
Muri aba barundi kandi bara mu nkambi y'agateganyo ya Sange, hari abagaragaza yuko kuba leta inyuza imihanda mu mazu yabo ndetse no mu mirima yabo ntibahingurane ariyo bituma bahitamo guhunga Burundi.
Agaparasera naho rambamo nari narubakishije inzu nabamo rero kujya bakori barabara imodoka rero bambika imashini kirata gicakira bomora kibomoye ntaho turi bwitware baradukuramo nta kuduha umuzibukira tibirya bigenda uku turangara umwana akaturira ko nimbaraho tugiye kwaka indaro yaye n'umutuviraho nimugende
kwa gaparasera nari mfise kuba kace kwa mu barabara bace bagatwara ntisekala nduko maze gusekala nduko ndabura icyo mfata n'icyo ndeka abana nabakomeza bandirira ko ndabona ko ubuzima bwanje n'abana butakaye nitamwe ko mukandavayo ndahunga ntungirino kugira ngo nitwe aseri ndabe cyo yomfasha.
Aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko kandi aho bakambitse mu biti byanze inkambi y'agateganyo ya Sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara.
Hano tuhaba nabi tukubitwa n'imvura ngaha hanze kujya nta kuntu tujya ngaha tudahangayitse ntitujye buhoho basaze badufata abakongomani nta muntu agenda kurondera akanzi kwa Karoli.
Umwe mu bayobozi bashinzwe impunzi muri Buvira avuga yuko muri inkambi y'agateganyo ya Sange abenshi muri aba barundi 300 basaba ubuhungiro. Bavuga yuko bafite ibibazo by'amatungo bagiye bambugwa na leta y'u Burundi. Twandikiye abayobozi b'intara y'Ibitoki na Bubanza ahaturuka aba barundi bari gusaba ubuhungiro kubera leta ibamburaho bari basanzwe bahinga. Maze mu butumwa bugufi guverineri w'intara y'Ibitoki Kare mu Bizoza yohereje ijwi rya Amerika atubwira yuko abo barundi bavuga yuko leta yabatse amatongo ari ibinyoma kuko itongo rya Nyarure ari itongo rya leta, naho ijyambaza miduha ari tongo rya Cogerco Compagnie de Gérance du Coteau. Mu butumwa twandikiye guverineri w'intara ya Bubanza Nizigimana Cleophas tumubaza ibyabo baturage bahunga intara ye kubera bambugwa matongo ari muri Rukoko na Mataba. Yadusubije yuko hari abantu bahoraga barima aho basirikare bitoreza kurasa. Ubu rero ikigo cya gisirikare cyababuje gusubirayo kubera igisirikare nacyo kigomba kubakorera ibikorwa byacu. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikigo cya gisirikare kivuga yuko kuva kera ayo matongo ari igisirikare, abanyagihugu nabo bakavuga yuko ari ayabo. Uyu muyobozi avuga yuko hashyizweho komisiyo iri gutohoza neza kuri icyo kibazo. Imibare itangwa na ASR yerekana yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'Abarundi zirenga 40,000 ziri mu makambi ya Rusenda na Mulongwe ndetse no mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira. Oveda Singabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru y'inkino zitekekanijwe mu mpera z'iyi ndwi mu Rwanda. Amakuru dushikirizwa na n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda irakomeje. Imikino igeze ku munsi wa 20. Ejo kuwa kane habaye umukino umwe wahuje AS Kigali na Sunrise kuri Stade Bugesera. Uyu mukino warangiye aya makipe yombanganyije ibitego 2-2. Uyu munsi kuwa gatanu nabwo habaye umukino umwe wahuje Bugesera FC na Rutsiro FC kuri Stade Bugesera. Uyu mukino warangiye Bugesera FC itsinze Rutsiro FC ibitego 3-3. Ejo kuwa gatandatu hazaba imikino ine. Guhera saa sita n'igice, ikipe ya Gorilla FC izahura na Espoir FC kuri Stade Bugesera. Nyuma y'uyu mukino nanone kuri Stade Bugesera hazakurikiraho umukino uzahuza Gasogi United na Rayon Sport guhera saa 9 n'igice. Ikipe ya Kiyovu Sport izakina na Marine FC kuri Stade Muhanga, naho Mukura Victory Sport ikazahura na Rwamagana City kuri Stade Huye Ibutare. Imikino ibiri y'umunsi wa 20 wa shampiyona izabisigaye izakinwa ejo muri ku cyumweru. Police FC izakina na Musanze FC kuri Stade Muhanga, APR FC ikazahura na Etincelles FC kuri Stade Bugesera. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe ya mbere ni AS Kigali ifite amanota 37 mu mikino 20. Ku mwanya wa 16 ano wa nyuma turahasanga Espoir FC ifite amanota 11 mu mikino 19. Tunyarukire mu mukino w'intoki ya basketball, aho shampiyona y'icyiciro cya mbere mu makipe y'abagabo iza gukomeza mu mpera z'iki cyumweru. Umukino utegerejwe na benshi uraza kuba uyu munsi kwa gatanu, ukaza guhuza amakipe abiri y'ibihangange ariyo REG Basketball Club na APR Basketball Club. Uyu mukino w'ishiraniro urabera mu nzu nshya y'imikino y'ishuri rya Lycée de Kigali mu Rugunga, ukaza gutangira mu kanya saa 3 z'ijoro. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Imbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru za izigize amakuru twabashikirije. Abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika mu buseruko bitavye inama ku gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo irongowe na Perezida wa Angola Joao Lourenco afatanije na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari we arongoye ishyirahamwe EAC ryo mu karere. Kuyindi nkuru twabwiye ko i Munich mu Budagi ariko habera inama mpuzamakungu ku by'umutekano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari mu bayitabiriye ariko akoresheje ubuhinga bwa none. Twabwiye ko uyu munsi kuwa gatanu wahoze ari umuzamu acungera ambasade y'Abongereza mu Budagi Sentare y'i Londres yamuciriye igihano cyo gufungwa imyaka irenga 13 kubera yatanze amakuru y'ibanga ayaha Uburusiya. Imunike mu Budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku by'umutekano. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari mu bayitabiriye. Rero ku yindi nkuru twabwiye ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umugenzuzi w'ikigega cya leta yasabye ko amafaranga y'igihugu cy'Ubushinwa kizoba riha yongerezwa ko imiliyaridi 17 z'amadolari y'Abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka w'2008 ajanye n'icukurwa ry'ubutare. Umushikiriza manza wa leta ya Amerika yasabye ko imyaka y'umunyororo umuririmbyi w'umunyamerika R. Kelly yaciriwe yongerwa ko iyindi 25. Naho ku byerekeye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi iyindi nkuru, mu gihe umutekano ubandanya kurushaho kuba mubi muri icyo gihugu, ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR ryatangaje ko rikeneye ifashanyo ingana n'imiliyoni 605 z'amadolari y'Abanyamerika yo kurungikira impunzi z'Abanyekongo ziri hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR rivuga ko iyo mfashanyo izo nafasha mu kwitaho abanyagihugu bakenye baba hafi y'amakambi mu bihugu vyakiriye izo mpunzi. Njuti rero mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari bafitiye muri iki gihe muri aka kanya hano bigarukiye, tubashimiye kuba mwadukurikiranye, tubifuriza kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukurindira mugira ibihe byiza.